ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwese turi kumwe, ndabaramukije hano muri studio 17 i Washington DC. Muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Eugenia Mukankusi. Nanjye ndabaramukije, ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Dufite programu 14, hari ijyanye n'ubuhinzi, ijyanye n'inganda, ijyanye no gutura. Nk'abanyafurika rero twicaye hano, ni ukuvuga yuko udashobora kuba wakora wenyine, mugenzi wawe hakurya ntacyo akora.
Uwo ni Dr. Mukankomeje Rose, ushinzwe ikigo cy'ibidukikije mu Rwanda. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turaza kuzigarukaho mu kanya. Ntimuve ku maradiyo yanyu.
Nkosazana Dlamini Zuma ayoboye ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Afrika yasohoye itangazo amenyesha ko hafise amakenga menshi cyane ko ibiriko birabera mu Burundi bishobora gutuma Burundi buja mu ndyane z'urutavana. Ko yavuze kandi ko uko ivya politike byifashe mu Burundi ubu bishobora kugira ingaruka mbi mu bihugu by'akarere. Ivyo Dlamini Zuma yabimenyesheje ejo ku munsi w'Imana bukeye bwaho umusirikare yarakomeye mu gisoda cy'u Burundi agandaguriwe imbere y'urugo rwiwe. Abantu bataramenyekana barashe Colonel Bikomagu Jean yahoze atwara ibiro bikuru by'intwaramiheto mu mwaka w'1993 mu gihe igisoda cy'u Burundi citirirwa ubwoko bw'abatutsi cyariko kiragwana n'Ikiroberi cyarwana na leta y'u Burundi kirongowe na Nkuru Nziza Peter.
Dukomeze amakuru ya Radio Ijwi rya Amerika. Perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi ku cyumweru yashyize umukono ku itegeko rishya ryo kurwanya iterabwoba. Iri tegeko risabira igihano cy'urupfu no gufungwa burundu ku byaha bimwe, ari nako kinakangisha amande haremereye ku batangaza ibinyoma ku bitero by'iterabwoba. Bwana Sisi yijeje mu kwezi kwa gatandatu ahamijwe igifungo ku ngufu amategeko ya Misiri arwanya iterabwoba nyuma yuko bombe yishe umushinjacyaha mukuru w'igihugu imitwe y'abarwanyi byibura ibiri. Yavuze ko hariyo yari nyuma y'icyo gitero. Cyakora perezida yacyamaganiye ku mutwe wa Kiyisilamu Muslim Brotherhood, umutwe guverinoma ye yashyizeho icyapa cy'umuryango ukoresha iterabwoba. Uwo mutwe ukaba uhigwa kuva ayoboye imbaga yakuye ku butegetsi perezida wa Kiyisilamu Mohamed Morsi mu kwezi kwa karindwi k'umwaka 2013. Hakurikijwe iryo tegeko rishya, abashinga cyangwa se bakayobora umutwe w'iterabwoba bashobora kuzahanishwa igihano cy'urupfu. Gutera inkunga y'amafaranga abakoresha iterabwoba bishobora gukururira ubikoze igihano cyo gufungwa burundu, mu gihe gushishikariza ibikorwa by'iterabwoba cyangwa se gutegura ibikorwa byo gushishikariza ibitero by'iterabwoba abo nabo ngo bashobora gufungwa. Abanyamakuru bazatangaza ibitandukanye n'ibyo ubutegetsi butangaza ku gitero bashobora kuzahabwa amande hagati y'ibihumbi 25 n'ibihumbi 64 by'amadolari.
Umuvugizi w'umunyamabanga mukuru wa ONU ku bibazo by'u Burundi ashikiriza itangazo rikurikira. Umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon aranegura ubwicanyi bwagizwe kuri Colonel Jean Bikomagu yahoze ayoboye ibiro bikuru by'intwaramiheto mu Burundi n'abantu bataramenyekana ku munsi wa gatandatu itariki 15 z'ukwezi k'8. Arahojeje kandi umuryango wiwe. Umunyamabanga mukuru wa ONU nawe nyene afise amakenga menshi cyane kubwicanyi ufatiye ku mvo za politike buri mu Burundi. Arashimira kigoro ka leta y'u Burundi ko kugerageza kugira amatohoza no kurengukisha imbere y'ubutungane abagenda bagira ubwo bwicanyi. Umunyamabanga mukuru wa ONU yongeye gusaba abarundi bose gusubira mu biganiro vyihuta mu ntumbero yo gutorera inyishu ibibazo vyabo. Yongeye kwibutsa ko ONU ibandanye gushigikira ibikorwa byo kugerageza kumvikanisha no kugarura amahoro n'umutekano mu Burundi.
Umuryango urengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu urahamagarira abayobozi b'ibihugu 15 biri mu muryango w'ubukungu bw'amajyepfo ya Afrika SADC gutera intambwe zigamije gutsura ubuyobozi bugendera ku mategeko n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ubwo bari bateraniye mu nama kuri uyu wa mbere n'ejo kwa kabiri muri Botswana. Umuryango urengera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch n'urugaga rw'ibihugu byo muri Afrika byatanze amatangazo mbere y'inama y'abakuru b'ibihugu hibandwa by'umwihariko ku rukiko rwa SADC rwahagaritswe. Human Rights Watch yanenze icyemezo cyo mu mwaka ushize mu kuvugurura urwo rukiko rwamburwa ububasha bwo kwakira ibibazo by'abantu ku giti cyabo bagaragaza ibitagenda cyangwa se iby'imiryango yo mu karere. Human Rights Watch yanagaragaje ibyo yavuze ko byari ibibazo by'uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Angola, Swaziland, Afrika y'Epfo na Zimbabwe, ivuga ko ibihugu biri mu muryango SADC byabonye nk'ibibazo nk'ikibazo cy'amahoro, umutekano n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu byihutirwa, ariko ngo nta kintu kigaragara cyakozwe.
Perezida wa Sudani y'Epfo yanse gushira urukumu ku masezerano y'umwumvikano yaragamije guhagarika intambara imaze amezi 20 muri Sudani y'Epfo. Iyo ngingo niyo ya nyuma ifashwe ku biganiro byari bigamije gushika ku masezerano hagati ya leta n'abaroberi byari ko bibera ya Addis Ababa, bikaba byari byateguwe n'ishirahamwe rijejwe iterambere muri Afrika IGAD mu mfunyapfunyo. Abajijwe n'ijwi rya Amerika niba intambara igiye kubandanya muri Sudani y'Epfo, umuvugizi w'umugwi w'abaroberi bagwanya leta Stefan Parr yishe avuga ati bisa nkaho ariko bigiye kugenda.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira hi Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Umwuka mubi uragenda wiyongera mu kigobe cya Korea mu gihe Korea ruguru kuri uyu wa mbere yasubukuye propaganda yayo yo kurwanya itangazamakuru ryambukiranya umupaka wa Korea y'Epfo. Korea ruguru irakajwe n'itangizwa ry'imyitozo ya gisirikari ikorwa buri mwaka ihurimemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea y'Epfo. Pyongyang yatangiye itangazamakuru nyuma y'uko Seoul kuwa gatandatu yongeye gutangira ibikorwa nk'ibyo ikoresheje mikoro zirangurura amajwi zitonze umurongo ku mupaka ku nshuro ya mbere mu myaka 10. Korea ruguru yijeje ibikorwa bikaze byo kurwanya igisirikari nk'igisubizo ku myitozo ihuriweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea y'Epfo. Iyo myitozo ihuriyemo abasirikare bagera ku 80,000 ba Amerika n'abakoreya y'Epfo. Abatabazi ba Norvege batabaye ubwato kuri uyu wa mbere Sicily bwakururaga ubundi bwarimo abantu 416 babimukira bubageza ku nkombe z'Uburayi, cyakora bwari bunatwaye imirambo 49 y'abantu baguye mu nyanja ya Mediterane bari banyuzemo bava muri Afrika. Iyo mirambo yari muri konteneri yari ku bwato bwageze i Catania nyuma y'uko abarinda inkombe bari bamaze kurohora abantu 313 bari mu bwato bw'abarobyi bwibirinduriye mu mazi kuwa gatandatu ku nkombe za Libya. Abandi bimukira 103 nabo bari mu bwato bwa Norvège bari barohowe n'ubwato bw'Ubudage nyuma bari baturutse abongabo bari baturutse muri Libya. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda yine gahunda y'ibiganiro byacu tubagezaho buri munsi kuri radio Inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi ry'Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email ni radioyacu@gmail.com. Kuri Facebook adresi yacu ni radio yacu. Site yacu ya internet nayo ni www.radioyacu.voa.com.
Tukomereze amakuru yacu mu karere k'ibiyaga bigari. Ibihugu bya Afrika n'u Rwanda rurimo bihangayikishijwe n'imihindagurikire y'ibihe. Ibi bigira ingaruka ku musaruro w'ibihingwa. Onami huje ibihugu bya Afrika yatangiye none i Kigali mu Rwanda, abayirimo barareba uko ibihugu bya Afrika byishyize hamwe byakumira ikintu cyose cyangiza ikirere. Iyi ni inkuru mugezweho na mugenzi wacu Asumuta Kaboye.
Ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere zatangiye kwigaragaza mu Rwanda cyane cyane kubirebana n'ubuhinzi. Abahinzi ntibakimenya neza igihe imvura izagwa ari nyinshi, ubwo izaba yagabanutse ndetse n'igihe cy'izuba. Ibi bigira ingaruka zikomeye nk'uko byasobanuwe na Dr. Mukankomeje Rose ushinzwe ikigo cy'ibidukikije mu Rwanda.
Ntabwo imvura yacu ikigwa nk'uko yagwaga kera mu kwezi guhera mu kwezi kwa gatatu kugeza mu kwezi kwa gatanu. Twabaga dufite igihe cy'imvura nyinshi cyane, ikagenda igwa buhoro buhoro ikazageza igihe mu kwezi kwa kane aba ari nyinshi. Ariko uyu munsi igira iki kagwa umunsi umwe, ugasanga imvura yaguye ishobora kubihwanye n'iyakaguye yenda nko mu kwezi kose. Iyo iguye iryo rero ari nyinshi ni ukuvuga yuko irangiza. Muribuka mu 2012 ukuntu twagize imyuzure, imihanda iracika, ibyo twahinze biragenda. Iyo uri igihugu rero gitunzwe n'ubuhinzi ukaba udafite wowe ubwawe udashobora kumenya igihe izagwira cyangwa se n'uburyo wakumira cyangwa se ngo uhangane n'ingaruka zabyo n'ibintu bikomeye. Hari n'igihe duhura n'izuba ryinshi. Izuba iyo rivuye ari mu gihe cy'imvura, urumva yuko umusaruro wacu nawe wangirika.
Mu nama ihuje ibihugu bya Afurika ibera i Kigali, abayiteraniyemo barasuzuma uko iki kibazo cyagabanuka. Abahanga mu by'ubumenyi bw'ikirere bemeza ko ikirere cyanduzwa n'imyuka ituruka mu nganda zabaye nyinshi, imyuka y'imodoka n'ibindi. Ingaruka ziboneka cyane cyane muri iki gihe hari izishingiye ku ndwara ziterwa n'iyo myuka yanduye abantu bahumeka, ariko izigaragaza cyane ni izishingiye ku buhinzi. Ihindagurika ry'ibihe riri mu bigenda bica abahinzi intege, bamwe bakemeza ko guhinga bitakiri umurimo wabatunga.
Nahinze ahantu mpahinga nahingishije 2018 sinakuramo n'ibihumbi bitanu ku bishyimbo nanenze ibishyimbo. Ubwo abenshi baretse guhinga kuvuga uti n'undi ndahinga nta kintu nzasarura.
Ukabigenza ute?
Ukajya urya uhashye mu isoko.
Nahinze ibiro 40 by'ibishyimbo nta n'ikiro gitanu nta n'ibiro bibiri. Ubwo siyo sinzi ngwino nje kukwereka isambiri hariya. Nabuze amafaranga yo kurihira umunyeshuri aricaye. Ubwo se ubwo ntabwiye arinza.
Leta y'u Rwanda ivuga ko yagerageje gushyiraho ingamba zifatika zigamije guhangana n'iki kibazo, ariko ingamba za Leta y'u Rwanda ngo ntacyo zamara ibihugu byose bidahagurukiye rimwe mu guhangana n'iki kibazo.
Twashyizeho ingamba y'igihugu irebana n'ukuntu buri gice cy'imibereho y'ubuzima bw'Abanyarwanda twashobora guhangana nayo. Dufite porogaramu 14 hari ijyanye n'ubuhinzi, ijyanye n'inganda, ijyanye no gutura. Nk'Abanyafurika rero twicaye hano ni ukuvuga yuko udashobora kuba wakora wenyine, mugenzi wawe hakurya ntacyo akora. Iyo amashyamba yacu twayamaze cyangwa se tukajya gucuruza amakara hakurya cyangwa nabo bakayazana hano, nuvuga ngo imvura yibuze mu Burundi natwe hari ingaruka bitugeraho. Aha rero tujye kwicara tuganire turebe ese nka Afurika ni iki twakora ku buryo natwe twagira ijwi rimwe.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buhinzi FAO ryari riherutse gusohora icyegeranyo cyerekana ko ubutaka bw'u Rwanda rufite bugende butwarwa n'isuri. Iyi nayo iterwa n'uko ibihe byahindutse, imvura yagwa ikoga ari nyinshi cyane ikangiza byinshi. FAO ivuga ko ubutaka butwarwa buri munsi, kandi mu Rwanda ubutaka buhingwa bungana kilometero kari 5,000. Uyu muryango uvuga ko hatabayeho ingamba zikumira isuri ubutaka buto bugakomeza bugenda hazabaho ikibazo cy'ibiribwa mu Rwanda mu minsi iri imbere. Iyi nama yitabiriwe n'impuguke mu by'ubumenyi bw'imihindagurikire y'ibihe irimo ibihugu 50 bya Afurika. Abayirimo bazamara iminsi 3 i Kigali bareba uko bahangana n'iki kibazo cy'imihindagurikire y'ibihe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 27,350, kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630, kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika tugenoneho mu Burundi ishyirahamwe rihanira uburenganzira bwa muntu AVDP mu ntara y'Amajyaruguru riravuga ko ritewe impungenge n'ubwinshi bw'imfungwa muri gereza y'abagabo ya Ngozi. Ukudindiza imanza no gufunga abantu ku byaha bitakozweho hiperereza neza nibyo ADVP ivuga ko bituma imfungwa ziba nyinshi cyane. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Abanyororo bafungiwe mu ibohero rikuru rya Ngozi bamaze kwiyongera inshuro zitatu zirenga abo ryari rigenewe kwakira. Jana y'abagabo aserukira ishyirahamwe riharanira agateka k'abanyororo AVDP mu karere k'uburaruko arasigura igituma abanyororo babandanye biyongera muri iryo bohero.
Nk'iri bohero rikuru ry'abagabo ry'Ingozi ryaritegekanijwe mwo abantu 400 ariko uyu munsi twe turavugana ku itariki harimo abanyororo 1351. Ubu turiko turavugana hari abanyororo na cane cane abo mu ntara ya Kirundo aho abanyororo kuva mu 2009 2008 gushika uno munsi imanza zabo zitarava mu nzira iyo bageze n'abahigwa bakarenguka kugira ngo baburanishwe uco usanga baciwe imanza z'imyaka iri munsi biri munsi y'umunyororo bamasanze bamaze muri mukasho canke bakambikwa izera mu byukuri nk'uko amategeko abitegekanye umushikiriza manza yagiye kuri tere agatohoza neza ivyaha nyine byagenze umunyororo ntiyomara y'umwaka ataraburanisha urubanza ngo ruhere kuko yo afise ibyemezo bikomeye yo murengukisha rimwe gusa urubanza rukaca ruhera.
Mu gihe ishyirahamwe AVDP rivuga ko intara ya Kirundo ariyo ifise abanyororo benshi bataracibwa imanza mu ibohero rikuru rya Ngozi, Desire Ntahomereye arongoye sentare nkuru ya Kirundo avuga ko bashobora gutwara abanyororo mu Kirundo umunsi wo kuburana bakababuranishirizayo canke bakabasanga Ingozi. Kuri ubwo buryo bwa mbere avuga ko hari intambamyi bivanye n'abanyororo baba batwaye ku mfungwa za politike. Desire Ntahomereye avuga ko haca haba akaguma kuri sentare nkuru ya Kirundo yise trouble de l'ordre public kubagirizwa ivyaha vy'amaraso. Avuga ko bashobora no kwiheba bagatoroka bafatiye ku buremere bw'ibihano bashobora guhabwa abo bigendeka nabagirizwa ivyaha bisanzwe. Aho umukuru wa sentare nkuru ya Kirundo avuga ko bashika batera akajagari aho barazwa mu gashuka parke ya Kirundo. Ku buryo bwa kabiri bwo kubasanga Ingozi, umukuru wa sentare nkuru ya Kirundo avuga ko bagira ingorane zukunguruza ivyabona vyinshi n'imodoka ifise assurance y'abantu bake no kuronka induro y'inzira ku bacamanza baba biyunguruje. Umukuru wa sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo akavuga ko muri iyi minsi abacamanza bitanga bakaja kuburanisha abanyororo Ingozi ataco basavye, ariko ati sibizobandanya arico gituma asaba gushigikira ako kigoro. Mu gihe ishyirahamwe AVDP ryagiriza amaparke ko adatohoza neza ivyaha imbere yo gushengeza abo bagiriza, Gerard Niyokindi umushikiriza manza mukuru wa parke ya Kirundo avuga ko bafise ingorane zo kwiyunguruza kugira bashike aho ivyaha biba vyabereye. Akavuga ko kubera ubusaza bw'imodoka adashobora no kunguruliza abanyororo Ingozi baba bamaze gufatirwa ingingo yo kubandanya baburana bafunzwe bigatuma mu gashoka parke naho nyene haguma ubwiyongere bw'abanyororo. Ishyirahamwe AVDP iruhande y'ubuzima bubi bw'abanyororo na leta irahombera.
Yumvira abanyororo bafungura ubugari n'ibiharage ntibabahindurira. Hari abanyororo bagwara bakandikirwa imiti bakaca babura iyo miti. Abanyororo bamwe ari ndi usanga banapfuye bivanye n'ingene babuze uburyo bwo kwivuza. Abanyororo bataracirwa imanza mwiri bohere rukuru ry'abagabo rya Ngozi n'amajana 7 na 62. Amaze gucirwa imanza n'amajana 5 na 89. AVDP rero ikabona yuko na leta ubwayira hahombera kuko iri kurara iyi stock urayibona ngaha nta stock ishobora kumara kwezi.
Twagerageje kubaza abarongoye ibohero rya Ngozi uko ubuzima bw'abafunzwe bwifashe muri rusangi, ariko ntibyashobotse ko tuvugana kuko badusavye kurondera uruhusha rwanditse ruboneka ari uko twimenyekanishije mu bushikiranganje bw'imigenderanire imbere yo kurusaba mu bw'ubutungane no mu biro bikuru by'amabohero mu Burundi. Abanyororo baturuka kure na cyane cyane mu Kirundo barahava bagahebwa nabi wabo benshi bakabonana iyo hageze kuburana.
Biratugora cyane kuko itike ni ndende kandi haraho usanga natwe mu miryango nta buryo dufise tukabaheba nyene bitatuvuye. Je naheruka ngaha haciye imyaka 2. Biratugora cyane mitike kagira itike y'ibyabona na wewe kicho bitugora mu miryango ntaweza kubicabona ngo yitangira amahera
baba abafunzwe abajejwe ubutungane cyangwa bafise ababo bafunzwe barabona ko hakenewe amabohero mu ntara na cyane cyane mu ntara ya Kirundo aho mbere amazu yariko arubakwa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo icyenda na gatatu ngo abe ibohero rikuru Perezida Melchior Ndadaye yahavuye afata ingingo yo kuyahinduramo ishuri ryisumbuye amaze gushikira ubutegetsi amaze kubona kandi ko ari byo bikenewe Ingozi Jean Bosco Ndaruyinze Ijwi rya Amerika
Ego urabona mwatoranye umugabo gutunga ibigwanisho mu bifitiye ruhushe ndabinginze muze muhemukira igihugu cacu ngo mubihindukirize kuba mwukingi
aya naje tuzohemukira
ibyoroshima burya amategeko aremera nk'amabuye twebwe abapolisi turagerageza n'ukuri kandi n'uyu mwene wacu w'umusirikare ukuri gushika baracagendera ubuntu
uramuko
ahubwo urya mukuru wacu ari muri politiki naho nyene wari ukwiye kumuguza kudutuma ibintu bidashoboka Kuko naho tuvukana ntidushobora kubimwemerera. Impamvu waragarutse?
Murambo wari mu mugambwe barankeneye cyane. Ma, tuzokuba hafi ntugire ikibazo.
Ndira ndagutekera impanuro nawe wewe biki.
Reka nigi.
Urabona ko mwari mwaje kugandara ku mubyeyi wanyu ahitanwe n'abagizi bana?
Mve yasha.
Ndabasabye ntimukurikize amaraso. Murabona mu gihe cy'amatora ko mufise uruhara runini. Sinze numve muri mwebwe hari wagiritswe amaraso ya mwene wabo.
Eh, kumena umutwe.
Murabinyemereye.
Mwenye neza na uwe vila kuraba yewe mutagondwa
Mutagondwa
Akona kama mutewe na studio ijambo Igisata cha kumenyesha makuru chishira hamwe Search for common ground mu Burundi
Tukiri mu Burundi abatwa baba ku musozi wa Zege muri komine n'intara ya Gitega barababajwe n'ubukene babayemo ku bwabo batwa ngo aba baserukira mu nzego z'igihugu nta na kimwe babamariye inkuru ya Fidelite ishatse
Ne turonka uturima ngo twagurirwe nk'abandi. Nubona era aba nk'aya matongo tubamwe. Mwirito nk'ubu n'ubu n'ubu. Aba abasangiye gatongo kamwe.
Uyu mukenyezi w'umutwakazi ariko aratwereka ukuntu bagiwe badafise bakubita isuka. We n'umuryango wiwe bafise ikivi kimwe gusa.
Ni gatoya. Nta ni metero na 10.
Nta handi hantu ufite naho nyene.
Naho honyene nta handi.
Ushukari imirya mwibiki.
Hageze mu bigori ndagateramwe mu tugori nyene. Hageze mu biharage nka karima mu duharage. Naki.
Ucho yimbuye bingana gute?
Nta ni biro na 5 ndaharonka.
N'ucubaho gute?
Njambaho nabi nyene.
Naho badafise aho barima hakwiye, abatwa bakirimi yabagabo bavuga kuretse isuka atawundi mwuga boronka uborohereza kuberako bakumigwa.
Buryo bwo kurima turarima mugabo turondera ibyo kugira turondera ibyo kujya. Kugira tubeho
abandi bahungu mungana baje gukora kati kiboyi abandi bahungu mungana bagenda kugikara kati kwa taxi vero niki bewe ngo buzi bwose barabwirageje rabura
yasha bwose je naragerageje mu buntakade mbona ko ntete mbira tarakukurima naho kurirwa ndaherera ngo ndagukora mu gisagara nirirwa ndaherera babonye ndiko ndagenda mu barabara babonye ngo nta kindi kimugenda tari ubusima kuko abana babatwe twebabonye twaruke tugende ngaha babonye nta kindi kitwinjye tari ubusima ubuzima bw'iwacu butera busubira inyuma
abo batwavuga ko bugarijwe n'ubukene mu gihe basanzwe bafise amashira hamwe agera kuri 6 gwe w'igihugu avuga ko ajeje rwiterambere ryabo hamba vuye amashira hamwe abatwa barafise abaserukira mu nzego z'igihugu n'ukuvuga batatu batatu mu nama ashinga amateka no mu nama nkinguza amateka nkuko ibwizwa shingiro ry'u Burundi ribiteye kanya naho biruko ubijenge nayo mashira hamwe yishinze guteza imbere umutwa abatwa bizege twaganiriye babazwa nuko muri amashira hamwe bashiramwo abanywanyi batarabatwa
gusa mugo ibyo bintu byiterambere riyizanye na ryashikira nyene kubatwa ntigigera riboneka kubera rigiye kuduca usanga bariteranije n'abanyagihugu beshi ugasanga hariyo mbere n'abatwa bake kandi byasaba yikugeshira hamwe ari ryabatwa gusanga nkishira hamwe twokodemo kubuntu twagiramo nakantu nyene gukaboneka usanga turimo turahomba gose kubera bari kubinzizamwe abantu kandi ryashira hamwe ari
Nayo kubijanye n'abaserukira mu nzego z'igihugu abatwa twaganyeye hari Zege bamenyesha ko atacho bamariye
Ishwe nabo turabona abo bari mu izo nzego ndabyakira nabi nyene nayo ko bataduserukira natwe ngo tumere neza nk'abandi byakira nabi nyene
Abo twumva ngo bakomakomeye nta n'umuntu n'umwe twe turigira tubona mu buzima bw'iwacu Twe tubyakira nabi gose kuko natwe badaheta ngo badushike ko ngo baduteze imbere nk'abandi twibada ko badukomeyera none ko cyaje dusanga abanyagihugu bahariye aribo bari kubara duteze imbere badufashe mu bintu kandi basomba nabo nyene bavuga ngo barateye imbere
Sindizera Severin umuyobozi mukuru wa IDEB niyo mashira hamwe yabatwa amenyesha ko gushiramwo ayandi moko mashira hamwe yabo ari ku neza ya mashira hamwe yabatwa kubwiterambere ryabo
nuko nkumbure batarabenya kamaro bafitiye ishira hamwe kokesha usanga bajya bamambire bandi bajya
basanze bari mu ishirahamwe usanga keshi hari bimwe bimwe bafasha mu ishirahamwe bivanye nuko ishirahamwe ryacu ryatanguranye uburyo buke usanga bajya bamambere biteka tubita bamambere biteka ari interano bagenda baratanga kugira ngo ishirahamwe rigende ratera imbere kigeze zobona ko batwabeshi batabikunze tuzokora ibyo bashatse abambere biteka tubahebe
byongeye nakana ko abaserukira abandi mu nzego batitaho bikwiye aho baserukira kuri ivyo ramenyesha ko ubu bintu bigiye guhinduka
nibigeze babagendera abaje aho baba niyo gituma twasavye ugwego kwa seni kugira ngo baduhindurire baduhe bashashe bya turabe nabo nyene ko ari ikintu bazokora ubu abashashe ngira ngo nibaza ko bazobishobora kushika igihe tuzoronka amahoro barasinye bonyene ko ateza kugendera abatwa bene wacu kuvuga mu mezi atatu tuzatubabaza mwakoze iki utwo twabarungitse kugira mu duserukira mu n'abanyenguza amateka mwakoze kugira ngo ejo nibatabikora nabo nyene bazobira nka babandi ntuzobemera ko bazosubira mu izo nzego ko bazonkwara dusubiza inyuma
ibujumbura fidelite ishatse ujuje America.
Federite urakoze cyane kuri iyi nkuru. Twibutse abatwumva ku iyi ari radio Ijwi rya America ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibiganiro tubibagezaho buri munsi kuri radio Inshuti ya bose yumvikana kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya America FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi ho mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email ni radio yacu @gmail.com kuri Facebook adresi yacu ni radio yacu site ya internet nayo ni www.radioyacu.voa.com telefone yacu mu Burundi mushobora kudutelefona ko canke mukatwandikira ubutumwa ni kuri 75 556 ubusa. Kanye turasoze ibiganiro byacu byo kuri no mugoroba ariko mbere yaho reka tubibutse incamake makuru twabashikirije. Umuvugizi w'umunyamabanga mukuru wa ONU ku kibazo cy'u Burundi ashikirije itangazo rikurikira. Umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon aranegura ubwicanyi bwagizwe kuri Colonel Jean Bikomagu yahoze ayoboye ibiro bikuru by'intwara muheto mu Burundi n'abantu bataramenyekana ku munsi wa gatandatu itariki 15 z'ukwezi kwa 8 arahojeje kandi umuryango wiwe.
Prezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi ku cyumweru yashyize umukono ku itegeko rishya ryo kurwanya iterabwoba. Iri tegeko risabira igihano cy'urupfu no gufungwa burundu ku byaha bimwe na bimwe, ari nako rinakangisha amande haremereye ku banyamakuru bazatangaza ibinyoma ku bitero by'iterabwoba. Bwana Sisi yabyijeje mu kwezi kwa gatandatu hagamijwe guha ingufu amategeko ya Misiri arwanya iterabwoba ni nyuma yuko bombe yishe umushinjacyaha mukuru w'igihugu.
Nkosazana Dlamini Zuma ayoboye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yasohoye itangazo amenyesha ko afise amakenga menshi cyane ko kubiri kubiraba mu Burundi, avuga ko bishobora gutuma Burundi buja mu ndyane z'urutavana. Ko yavuze kandi ko uko ivya politike vyifashe mu Burundi bishobora kugira ingaruka mbi ku karere ka Afrika.
Umuryango urengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu urahamagarira abayobozi b'ibihugu 15 biri mu muryango w'ubukungu bw'amajyepfo ya Afrika uzwi ku izina rya SADC gutera intambwe zigamije gutsura ubuyobozi bugendera ku mategeko n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu ubwo bari bateraniye mu nama kuri uyu wa mbere nejo kwa kabiri. Uyu muryango urengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu Human Rights Watch n'urugaga rw'ibihugu byo muri Afrika byatanze amatangazo mbere y'inama y'abakuru b'ibihugu hibandwa by'umwihariko ku rukiko rwa SADC rwahagaritswe.
Perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir yanse gushira urukomo ku masezerano y'umwumvikano yaragamije guhagarika intambara yari imaze amezi 20 mu gihugu. Abajijwe n'Ijwi rya Amerika niba intambara igiye kubandanya muri Sudani y'Epfo, umuvugizi w'abaroberi yavuze ati bisa naho ariko bigiye kugenda. Shuti mwese rero mukundira Ijwi rya Amerika ni naho duheraje ibiganiro byacu byo kuri no mugoroba. Mwakoze kudutega amatwi, dushimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Kuri micro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Eugenia Makankusi. Mwakoze rero mwese kudutega amatwi hamwe na Ari Santos wadufashije ku buhanga bw'ivyuma na Fatuma Karara Arimasi. Mwakoze rero mukomeze gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Mugire ibihe byiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.